inkuba ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri nkuko bisanzwe muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro ni muri isanga. Ikiganiro mwumva buri munsi kuva saa kumi amasaha y'Ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Ku munsi wa kabiri tuganira ku buzima, amagara, ibikorwa, iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi cyangwa umwigeme. Kuri uyu munsi wa kabiri rero turi n'iteka ryo kuvugana n'umwigeme Vaniela Irakoze. Ni Miss Philanthropy mu karere ka Afrika y'Ubuseruko, East Africa Community. Miss Vaniela Irakoze umwigeme w'umurundikazi aheruka kuronka ugo rugori mu mahiganwa yabaye ku itariki ya 11 z'ukwezi kwa Kigarama. Muri ayo mahiganwa yashikirije umugambi ufasha abana bavukiye mu maborohero hirya no hino mu gihugu cy'u Burundi. Mbega icyo kibazo yasanze cyifashe gute mu gihugu koko gwiki kugira ngo gikemuke. Turaza kuganira ku bijyanye n'ibikorwa arimo byo kugerageza gukemura no gushira ahabona icyo kibazo cy'abana bavukira mu mabohero. Turaza kumva byinshi byerekeye iryo shyirahamwe rya Miss Philanthropy riba mu bihugu bya Afrika. Tumve n'ibindi byinshi bikorwa arimo muri iki gihe. Kazi mwese mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsa bubatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Kazi rero mwese mu kiganiro muri isanga. Vaniela Irakoze niwe mutumire wacu, Miss Philanthropy East Africa. Twakira umutumire wacu. Amahoro neza Vaniela, kaze mu kiganiro.
Amahoro, murakoze.
Go. Vaniela, urakoze, turashima kanyu haera jishwi ya Amerika, utubwire ibyerekeye Miss East Africa Philanthropy, Miss Philanthropy muri make, iryo shyirahamwe ku batarizi, ku batakuzi, benshi barakubonye ku mbuga ngurukana bumenyi, utahukana mu Burundi, iyo ugo rugori, barabinezerewe cyane, ariko hariho kumbura abashobora kuba batari bazi iryo shyirahamwe ari ryo, kubera ko ritari mu gihugu cy'u Burundi, rikorera hanze y'igihugu. Ariko abantu bamwe batari bake bari basanzwe bakuzi mu yandi mahiganwa menshi wari usanzwe waraciyemo mbere yaho. Reka tubanze twumve Vaniela Irakoze ninde muri make.
Murakoze. Vaniela Irakoze mwigeme. Ndamenyereye kuvuga imyaka yanjye, ni imyaka 25 niyo afise. Nkabanza umurundikazi. Naheruka mu higanwa cyiswe Miss Philanthropy Africa. Icyo higanwa cyabereye mu gihugu cya Nigeria muri Abuja. Miss Philanthropy Africa ishoboye kuyivuga iteguwe na Miss Philanthropy Africa Initiative, nayo ikaba irera abigeme b'Abanyafurika kugira bashobore guserukira abandi abigeme abigeme bafite umutima wo gushaka guhindura Afurika, abigeme kandi bashaka guhindura no guteza imbere abana ba Afurika, abigeme ba Afurika. Ego.
Urakoze cyane. None tubwira abatari babizi yuko wari usanzwe baragiye mu yandi mahiganwa, ayandi mahiganwa wabwiyemo mbere y'inye n'ayahe, byari bimeze gute naho nyine?
Okay, mu 2017 naragiye muri Miss Burundi, hanyuma ndajya muri Miss University Africa muri 2018. 2017 nari mfise iyo proje nyene yo gufasha abana bavukira mu mabohero babarere kwayo hamwe n'abavyeyi babo egome niho rero mu bunye mu mwaka wa 2021 nashoboye kurangura novuga ati uwo mugambi fashijwemo n'ikona cya Miss Philanthropy Africa nkuko babivuga rijejwe n'ihiganwa rijejwe gufasha Afrika rijejwe gufasha umwana w'umunyafrika n'abigeme egome
yego urakoze cyane ayo yandi mahiganwa wagiyemo n'irihiganwa uri kurajamwo turakunze kuganira kenshi n'abigeme bari mu mahiganwa atandukanye y'aba Miss muri iki gihe twumva ko abatari bake bigeme babaronzi kazi no muri East Africa barijukiye amahiganwa atandukanye amahiganwa asigaye menshi cyane ayo mahiganwa wagiyemo umaze mu gihe amwe mu masomo mu cigwa ugenda uratoramo muri aya mahiganwa nayahe uretse ko kumbure uramenya abantu benshi urashobora kumbure nk'ubu kuja mu bindi bihugu icigwa uhuru hakura muri buri higanwa ugiyemo ni nkikihe ivyigwa ukakura nibi
ico kibazo murakoze kukimbaza cyushobora kuvuga nuko nko nababwiye natangwe muri Miss Burundi 2017 sinabaye wa mbere ndaje muri Miss Burundi Africa ntabwo nabaye wa mbere novuga ati bwa mbere nta butsindwa ahaje utanguye kuyuko watsinzwe novuga ati kabisa bwa mbere wabatsinzwe mu mutima nimba wowe ufise ikintu ushaka gushikako bandanya hariyo uyundi muryango ushobora kuguruka kubera yuko ikintu cy'amahiganwa si kuvuga yuko abatogwa baba barushije ibindi bintu byinshi cyane gose abandi ariko usanga aba batogwa ibihugu byabo biba byarafashije cyane bikagaragara ugasanga na makriteri arimwo kugira utogwe bidasigura yuko udafise ubwenge cyane ubwiza cyane ibindi bintu basaba donc shatse kuvuga ati wari wese ashobora kuba ariko arumviriza kino kiganiro ashobora kuba yifuza kuja mu mahiganwa ntate ibyizigiro cyane acika intege nta butsindwa hari arabandanya agakora
yego no kuvuga ko igikuru n'ukuja ahabona ukekana impano zawe ukerekana ubwenge bwawe
natsinzwe sishoje kandi ni benshi bashobora nibashaka kuguca intege donc nibemerere nabo abantu babaca intege bababwira ati watsinzwe nta utsindwa hari sitano kubera navuze ati no ndashoboye ibinye ndifuza kubishikako ibinye birashobora gufasha umwana w'umunyafrika umwana w'umurundi umwana wo mu karere novuga ati kacu ka East Africa
ego
nuko nico cyikwa nakuye
ego wumva ushatse kuvuga yuko kumbure nuba yitwa ko atatsinze ashobora kubandanya akora ibyo bikorwa by'umumisi yarasanzwe afise mu migambi yiwe bigatera imbere
ego me nijye ushatse kuvuga bitandukanye yuko ba utowe biraguha platform biraguha izina biraguha kumenyekana bigatuma ico gikorwa ushaka gukora coroha kandi bitavuze yuko udashobora no gutangura men yuko utaba watowe ego nivyo
none muri ayo mahiganwa hoho bari ibintu hoba hari ibintu bishobora kuba bitagenda neza kumbure byoci intege umwigeme cyangwa ibituma bamwe bataja muri ayo mahiganwa vyo bari nk'ibihe biba biri muri ayo mahiganwa
okay umbajije kibazo kigoye kandi choroshe kukinyishura hari ikintu novuga cy'aba Miss mahiganwa nticoroshe abantu ashobora kuba bayibona ku masanamu umuntu akagira ngo ni ukwifotoza cyangwa iki mugabo birarenze aho novuga ati harimo stress rero umaze no gutogwa cyangwa umaze no gushika imbere niho bigoye cyane twama twumva hari bamwe batagira uko bahuza n'abatwara n'abatwara bidasigura yuko bataba ari mu nzira yo cyangwa bataba bafite mu bari mu gifaransa raison kubyo ariko barashaka kuvuga mugabo ugasanga nyine ntufisaho bivugira cyane nyine abandi bayibona umengo byose ni sawa ariko si sawa kuko twaragiye turabona amahiganwa amwe amwe ahagarikwa bihagarara sinzi ko mwabonye hariyo Miss Blonde yigeze kuhagarara turamara nk'imyaka ingahe itaba
yego
kubera yuko hariyo ibitari bigenda neza ariko Imana ishimwe nibaza uyu mwaka benshi barashimye yego donc bisigura ati ibyo ni bishobora guca intege umuntu ibindi bihugu hashobora kuba hariho nk'amashyirahamwe ashobora kuhavugira abo bakobwa cyane cyane hageze ikintu cyo nk'amakontra niho usanga akenshi mudahurizako mwebwe muba mukiri abakobwa hari na bamwe muba mukiri kumwe usanga baba bafise nuvuga ati ubwoba bwo kuvuga ugushira amanga cyangwa abandi bagaca babitwa ni ugushira isoni kubera avansi ikintu ariko ugasanga icyo ariko ugasanga icyo kintu ntikikwavantaja cyavantaja bajya abatwara aho rero ni kumenya ingene ubyifatamo urondera uvuga ati nk'umuntu yize amategeko agashobora kugusigurira kontra ahanini ni icyo gikunze kugora abantu kuko ari igihe usanga hariyo n'abashaka kuba sinyisha nk'amakontra mutarato ugasanga amakontra natahuritse bisigura utari umuntu avuga ati jyewe ndabihagaritse ndashoboye kuvuga ati oya ni ibintu bitaba byoroshe ibintu bitaba byoroshe uba ushaka kujyamo wese aramenya ingene abyifatamwo kandi byose bivana n'abo muba muri kumwe aho mvugishije ukuri ko ibintu uko biba bimeze
birumvikana cyane kuko nk'uko bivuze asa amafoto gusa no gusa neza imbere y'abantu ariko birasaba yuko uba ufise ubwenge bwo kumva icyo kontra ivuga byo kumva icyo uzokora ishingano ryawe ingene uzorirangura haba hari utuntu twinshi umwigeme abakeneye guhanga amaso abakeneye kwitaho imbere yuko atangura ivyo bikorwa vyo kuja mu bamise none wewe wavuze yuko umaze kuzijamwo zibiri zitatu ubona iki gikorwa co gukorera imigambi yawe biciye mu bamise biciye mu mahiganwa uzokibandanya mu yandi mahiganwa canke wifuza kuzokorera mu buhe buryo mu myaka iri imbere cyane cyane nk'uko iki gikorwa wihaye cyo kugerageza gufasha abana bo mu mabohero
murakoze kuri icyo kibazo aho nubanza gushimira nka Miss Philanthropy Africa Initiative yo itanga platform yo gukorera ko bikaguha izina bikaguha kumenyekana bikorohisha n'umugambi wawe ni novuga ati ni icyo kintu cya mbere cyane niyo platform iriko iramfasha ahanini nubwo ntazoba nkiri muri ayo mahiganwa nzobibandanya kuko namaze kugira novuga ati izina muri ako kanya uragerageza gukora ku buryo nimba ushaka kubwira ubuzima bwawe uramaximiza ikintu cyose uramaximiza umwaka wose wahenye yawe kugira nubwo uzohera uzo wakoze ikintu kizoba cyakoze kuri sosiyete yawe no mu karere ushobora kuba waratowemo ni kuvuga yuko nubwo umwaka uzaba waheze uyu mwaka utanguye ndifuza gukora ibintu byinshi bitandukanye ku buryo nubwo hoba ari mu 2023 nzoba nubakiye ku kintu kizoshobora kumfasha no kubandanya gukora n'indi myaka yose izobisigaye atari kubikora gusa kuko umuntu uko imyaka igenda niko imyaka yiwe yegereza yo gutaha ntitubahoye cyane rero ariko ahanini umuntu ni uko impakta ni uko influence abandi gukora icyo kintu kuko twebwe turabagenda ariko ahanini abari inyuma bakatwigira ko ukababwira ko byoroshye nkajyewe kubyerekeye abana bo muri prizo nibyo ntihoroshye gukorera mu mabohero ariko birashoboka iyo utanguye gukora ikintu kiba gitanguye no korohera abandi nifuza yuko nshobora kwereka abantu ati ibintu bigenda uku abana mu mahohero bakeneye ibi n'ibi turi kumwe ntarijenyere byose birashoboka kuko amabohero aratandukanye amabohero ni menshi amahore mu karere ka East Africa ni menshi abana badukeneye twese ego
none nkuko ubivuze baraguha iryo zina ukarikorera ko kandi ukarikoresha nibyo koko ubufise ijwi rirerire rirusha iryo waba warusanzwe ufise none iryo shirahamwe Miss Philanthropy Africa ahari uburyo bagufashisha muri uwo mwaka uburi uwo mu Miss abo babungana gute canke baragushira imbere y'abandi bantu bagufasha mu bihugu bitandukanye mu gihugu cawe ubundi buryo kumbure bwiyongereye ku bw'amafaranga baba baguha ni nk'ubuwe
ahanini bagushira novgati hamwe n'abagufasha n'abogufasha kuko umugambi wari munini cyane ku buryo novuga ati biragoye kukora uri wenyine cyangwa kurikora novuga bishimikiye kwishyira hamwe donc ahanini bagushira ahantu abandi bogufasha wotawuza umugambi wa bantu hakaza abantu bakagufasha nivyo
mubandanya mukorana rero muri uwo mwaka uburi mu minsi muravugana kenshi baragufasha kumbure nka burindwi muragirana amanama biba bimeze gute
ego n'imbere donc kwa ni vyavuga mperuka gutokwa ariko meme n'imbere ibikorwa byose nako ndakora haba hariyo amanama haba hariyo umunsi burindwi ku munsi genre chaque semaine habaho inama ya twese tukakorana tukavuga ibi n'ibi ngiye gukora iyindwi cyangwa nzokuri ku kwezi bakwazi nkere biko biragenda ego donc baragufasha bakwipola ego
ego none tugire rero umaze gushika muri Nigeria aho mu gisagara cha Abuja uvuye mu Burundi waruri indege urajayo wamaze imisi ngahe amahiganwa muri make yarameze gute
nashiteyo le 17 donc imisi cumi n'umwe higanwa novuga ati ikamana higanwa n'imiri baryoroshe ariko narakoze neza ndabishima novuga ati umugambi narawuvuze neza kubera imbere tuba twakoze ibintu byinshi donc ayo maposhe twa twabikoze ufite baragukota barabingene babikoze ukuntu witwaye hariyo n'ibindi biba novuga ati ku murongo kuma andukanye nka Instagram Facebook hakaba ama interview online abantu bakashobora gukurikirana ku murongo ibyo byose biraguha amanota ni kuvuga yuko grand finale yoyo iza guheraheza igikorwa kiba cyatanguye niyo mpamvu tumarayo novuga ati isomene imwe ko ibindi bikorwa byatanguye imbere haba hasigaye kwitegurira nko gutambuka hariho byo gutamba tukamenye ibintu bijya birakurikirana ahandi waba wateguye ko ibintu bizogenda egome donc nuko hama harageze ndashika imbere y'abantu ndavuga hari ibyo gutamba ibyo amanimero atandukanye ego byagenze neza cyane
imbere yaho yuko bavuga yuko waronse ubwo rugori abigeme mwahuye nabo bari bagiye bava mu bihe bihugu mwahiganye muri bangahe warashoye kuronka abagenzi bashasha iyo ndwi yose wari uriyo muri make byari bimeze gute
imbere tutarashika muri konti finale twari abakobwa bihugu 25 dushitse muri muri konti finale tuba abako bihugu 10 ego harimo Ghana, Cameroon, Nigeria, Namibia, DRC ego bihugu nk'ibi bitandukanye hanyuma washoboye gutwara kwego kwa Afrika ni no muri Cameroon hanyuma jewe East Africa Burundi harabaho Ghana harabaho nuwo muri Zambia ekome
Yego, ni kuvuga harabaye wo muri Afrika yo mu buseruko, muri Afrika yo mu burengero, Afrika yepfo, mwagiye mutahanye ugorugori kwa Miss Africa. E philanthropy.
Ekome.
Yego. None nko muri East Africa wari muri kumwe na bigeme bangahe mwashoye guhiganwa? Turumva ko hari harimo Republika ya Demokarasi ya Kongo, hari undi wo mu Burundi canke wo muri Rwanda, muri Kenya n'ahandi bari baje
bava Kenya. Kenya twari kumwe. Ekome, Kenya twari kumwe. Ihiganwa uko rimeze ntiyoroshe, hariho na bamwe bagenda baravamwo atabikorwa byinshi birakoreka. Kwero usanga diragoye ku mahiganwa yose narimaze gukora, niryo higanwa navuze ati ego ndumiwe. Iragoye ku buryo hariho twari kumwe, ikindi gihe yavuze ati nimba iri higanwa ashoboye kurikora ndashoboye kubaka inzu ku bwanjye, ndumvuye ko atana kimwe nshobora nanira. Donc ni higanwa ritoroshe, ni higanwa risaba ingufu, concentration, nyine focus.
Barababaza ibibazo byinshi cyane mugaca mu mayitape mu mahiganwa atandukanye menshi.
Ekome. Ego biraba cyane amamusi amasuje yo gutreta kuvuga ego nuko.
None uburyo bwo kuja muri ico gihugu ca Nigeria nabwo nyene woba waraburonkejwe n'iryo shirahamwe nyene canke nubwo wagiye uraterereza mu bagenzi mu miryango mu mashirahamwe mu Burundi, uburyo uwo baba bukuye he kugira ngo ushobore kuranga icyo gikorwa?
Ubu buryo ni ishirahamwe Burundera nibo turungikira amatike ama tugashobora gushikayo.
Ni byiza cyane rero urahiganwa uraje imbere urashikiriza ikibazo n'umugambi wipfuza gukorera ko nk'ico twavuze mu ntango ikibazo c'abana bavukira mu mabohero, uratsindira ico kibanza, bavuze iki cyane cyane kuri ico gikorwa wipfuza gukorera ko bakibonye ari ciza, kubera iki? Nuko babonye ari ikibazo rusangi kibonekeza cyane muri Afrika yose, ni igiki cyatumye bumva bakunze uwo mugambi wawe?
Okay, ubwa mbere nuko hariho na bamwe batari bazi yuko abo bana bashobora kubaho no mu mabohero, babaye butangare. Bariyumvira ati okay, burya hari abana baba mu mabohero. Ibintu bishasha kuri bamwe, kuko muri Nigeria barambariye ati twebwe mu isanzwe umwana nimba ari umwana akiri ku rwego rwo konswa baramuzana umuvyeyi akamwonsa mugabo ntarare mu ibohero agataha. Ati kubera ino twebwe ntibora amabohero yacu nyene nta mwana yohaba, niko bambariye uko nyene. Ariko rero icatumye novuga ati babushima umugambi, ngira nuko nabo presence baramenye ibyo nakoze, kuko haba hariho video yerekana byose ibyo wakoze. Donc video yerekana ko nakoze amabohero yo mu Burundi, byose abirimo uko byagenze, osi bafise na manota baguhaye muri organisation, kuko aba membre du jury bo baje uwo munsi mbwa batanguye, abo twatanguranye baba bazi uko tuba twigenzeje n'uko ibintu baba byaragenze byose. Hama narapresense uwo mugambi wanje, haba hariho na numero ya talent. Numero ya tano rero ni byiza yuko iba ihuye n'umugambi wawe. Nari narateguye kuva 2018, novuga ati ni nka slam yerekeye uwo mugambi wanje. Ndongeraho akaryo ko kuyipresenta uwo munsi bararyoherwa. Mu bisanzwe hari n'uwambwiye ati wamaze kuwa mbere byaheze. Ego byaheze, wamaze kuwa mbere. Ndumva ati okay, ibintu birakomeye. Ariko kom nababariye bagira somo y'amanota y'imbere nayo uwo munsi, nubwo wambaraye ati uyu munsi wabigenje neza uwa mbere, Kamehune mugabo imbere nawe yari yagenjeje neza yaranduta amanota ariko bakambira ati simenshi habuze gato mwabikoze neza mwese byagenze neza nuko ibintu byagenze.
Ego wewe wakoreye kuri ico kibazo uvuze cy'abana bavukira mu mabuhero kumbure si cyo kimwe mu bihugu byose mugabo ni kibazo nkora mutima abandi bari bafise iyihe yindi migambi bariko barakorera ko
hari uwari afise wa Kamehune yari afise byerekeye autisme abana ba autiste hanyuma Ghana we wasanzwe afise na fondation asanzwe afasha abana bo mu ibarabara akabazana mu kigo ciwe igome hariho n'uwo muri Nigeria wewe ni umalbinos nokati inshingano yiwe yari ihagaze ku bana baba albinos ego banyamwema
birumvikana ko ibikorwa byari bitandukanye kuri Geme bari barimo none mwasigura mu ruhe rurimi byarasaba yuko uvuga izindi nimi nk'icyongereza kuko turazi ko mu Burundi benshi mu mahiganwa musigura ibintu mu Kirundi cyangwa mu Gifaransa kandi Nigeria bakaba bavuga icyongereza nisho wasabwe gusigura mu mugambi wawe
bafise aba interprete ariko jewe nahisemo kuvuga mu cyongereza mugambi numero ya tano comme nababari ati nayo niteguye kuva 2018 nayipfutse mu Gifaransa slam urumva abari Gifaransa umenyereye ncagumye uko mu Gifaransa ariko cye ndategura ama slides yerekana icyo ndiko ndashaka kuvuga mu cyongereza hanyuma barashaka kubiprojeta kugerekana abantu bari muri shuki nuko babishimye rero
urakeka ko byoba byaranabafashije no kugutora kubera bavuga ugo rurimi kuko igihugu cy'u Burundi kiri muri East Africa Community benshi barabona yuko harimo akamaro ko kwiga icyongereza igiswahili n'izo zindi ndimi twovuga mpuzamakungu kuba ariko baratwumva bigeme awumva ko ico cyongereza usanzwe uvuga cyo bacara gufashije navyo nyene
ego cyane mvugishije ukuri mu mahigano ntibyoroshye kugenda mu gihugu bavuga icyongereza ugaca wisigura mu Gifaransa kuko hajya umuntu yinterpreta yinterpreta nkuko wewe ubishaka Siyama ari misi yose harike wumva vuze ikintu umva umubarira umbwira mwiki umva mugabo ni vyiza yuko ushobora kwivugira ikintu uko wewe ushaka kukivuga byongeye nimba ufise ijambo mu Gifaransa ukababwira ati mu Gifaransa tuvuga uku nuko bisigura uku nuko biraryoshe uri kuravuga barumva yuko urazi iki niki ni vyiza ko tumenya indimi ziradufasha ego ndizera yuko nacu nyene ishobora kuba kiri mu bintu byamfashije
amahigo y'ukwiga ururimi rw'icyongereza wari wayakuye he hari mu ishuri cyanke warafashe ama class byagenze gute
okay aho rero reka mvugishe ukuri ni kiga secondaire nari umuntu atinya n'icyongereza nari n'icyongereza nari wa muntu mana cyaje ro professeur ntantore ariko ntanguye mejeje secondaire niyo natanguye kumva ndagikunze ntangura narakoze nyigahora hanyuma numva nta mahita mu office negeze kukimenya ndakiga ndakimenya nta shure niza ariko kujyo umuntu akivuga niko ibintu kugendura bimenya ni kugendura bimenya ama expression bidasigura yuko n'ubu ndi fluent nk'abandi ariko mura abantu baravuga nkumva kandi nkashobora kwishura
ego urakoze cyane radijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda ku munsi wa kabiri mwumva ikiganiro cerekeye abakenyezi abigeme ubuzima bwabo amagara yabo ibikorwa byabo iterambere ryabo n'ibindi byinshi
Umutumire w'uno munsi ni Vaniela Irakoze, Miss Philanthropy East Africa, akaba ari umurundi kazi aheruka kuronka ugo rugori mu mahiganwa yabaye mu gihugu ca Nigeria mu kwezi kwa 12 umwaka w'2021. Tugaruke rero mu kiganiro turimo cyerekeye iri higanwa rya Miss Philanthropy n'umugambi wa Miss Vaniela werekeye gufasha abana bavukira mu mabohero. Mademoiselle Vaniela, rero duhindukiye tukavuga ibyerekeye umugambi wawe wo gufasha abana bavukira mu mabohero. Ni giki cagutumye wiyumvira iki gikorwa? Wabonye icyo kibazo cifashe gute mu Burundi aho usanzwe uba uri?
Okay, murakoze kuri icyo kibazo. Ubwa mbere novuga ati nagiye kumenya yuko abo bana babaho nkuze, nari mfise nk'imyaka 16. Hariho novuga umukuzina itwa Gaga, Gaga Ansira Gracia, bamwe bamwe bashobora kuba bamuzi, yatanguye kuza aragendera abo bana. Bigitangura natahura umengo ni aba mineur. Sinumva yuko akana gato akabebe kuja kuba mu mabohero, ariko akambwira ati oyaha ni umwana muto. Numva ndatangaye, numva niyumvira none babayeho gute, eskariyo none abantu babazanira ibintu muri prison. Numva ntanguye kwiyenteresa, ntanguye gushaka kumenya ubuzima bariko barabamwo bw'ukuri. Hanyuma nkaronka amakuru atandukanye, imwe avant naragiye yo njanye n'ishyirahamwe association yitwa Petit Solitaire, uyo mukuzina arimwo akaba ariyo atwara. Ndabona ingene babayeho ndabo, hanyuma ndabigira umugambi muri Miss Burundi. Ndibuka ndiko ndabivuga muri Miss Burundi, ndiko ndapropoza yuko atamwana yoshikana imyaka asikanye imyaka 2 utangura kubaho procedure yo kumusohora kugira ntabandanye aba influence niyo environnement, kuko baba ariko bararera incriminate sans le savoir, kuko iyo baraba influence mu gihe uri kurabana n'abantu entre guillemets vyitwa yuko bakoze un crime quelconque, to uta na wewe ubira kujako, hariyo ama comportement utangura kugira yerekana yuko nturi kuraregwa nk'umwana nk'abandi, nk'umwana uko yari akwiye kuregwa. Hanyuma rero ndabigira umugambi ko nasanze abana babayo muri uyu mwaka, natanguye gukorera muri mapison kwa gatandatu. Hariho hamwe nasanga bari epanwi gato bagukiwe, cyane cyane mabohero usanga bafiseho cyo twita mu macreche mu gifaransa creche, cyongereza manasery. Ugasanga baramenyereye abantu bavuye hanze, basanga baragukiwe, barafise iki cyo gukina, baravuye muri iyo environnement bari kumwe n'ababyeyi babo aho bugaranywe. Uko hanini wacu usanga creche nshoboye kuvuga amacreche no mu Burundi dufise mu maprison ari muri Ngozi Farm, prison ya Ngozi Farm hamwe na prison ya Ruyigi. Mbonewe n'akacyo gushimira Terre des Hommes ifashijemo na UNICEF, bariko barakora igikorwa cyiza cyo gushyiraho amabohero. Bamaze kubaka amabohero 2, ko numvise afise imigambi yo kubaka amabohero 5. Mu Burundi tukaba dufise amabohero yose hamwe ni 11, mugabo ayakira abana ni 10, bisigura yuko hari amabohero 5 abandi bantu bakwiye gufasha. Kuko by'ukuri birahindura umwana, kuko ako kanya yari kuba ari kumwe n'umubyeyi we, ako kanya yari kuba ari muri prison ari kumwe n'abandi bana hagati yabo, kandi hariho n'abandi bantu bariko barabaha ubundi bumenyi butandukanye. Turavye mu yandi ma bohero atagira amacreche, abana bari un peu isole. Hariho abatinya, kandi byose bivana n'umubyeyi, kubera harya mubabohero hariyo ishaji umuntu wese ushaka kongera kurubwo aje ifashanyo ni hamwe nabonye bibukana ah umubyeyi abantuze se yari tubikire uyu tubikuru ugasanga yego nubwo ari mubohero barakundanywa kuba ribukana ariko ntibyama byoroshye kuko ubunye yamashaka kuronka byinshi kugira bikire umwana wiwe hariho na bamwe bakubwira ati no ibi ari muri prison mu bwabo nimba dutekereza kumuha ibiro bingana uku by'ubuyi arabiprofita kandi hari n'imwe bishika bikaja hanze sinzi uko biyaranja ugasanga hoho ntabwo bashoboye kubaha kubiha umwana ariko bashoboye kubiguramo ikindi kintu doniyo utanguye gukora ibyo bikorwa barakubwira ibyo utegereza kujyana n'ibyo utajya nayo kubera nyine bashobora kuyikoresha nabi niyo vraiment biraryoshye gukora biraryoshye byaranryoheye gukora mu maprison kandi ndifuza kabisa kubikora igihe cyose nimba abana bazaba bakiriyo ariko ahanini ndifuza yuko icyo kibazo cyo kwigwa nimba bagabanya imyaka cyangwa bakabifata mu minwe by'ukuri bakavuga ati turafashe iyi myaka nimba ari itatu ibe itatu ntihagere n'umwana n'umwe aba ari mu ibohero ashikanye iyo myaka nimba ari ibiri uwo mwana bazobe bavuga ati ategereza ko yavuye mu bohero icyo gihe mu 2017 muri miss burundi navuga ati kandi n'ubu niho nkivuga nimba umwana umuryango wiwe kenshi usanga ababyeyi bari mu matati n'imiryango yaba umubyeyi papa w'umwana nimba rero badashobora kumwakira ari ikibazo umubyeyi nakivuge umwana ariko ave mu ibohero ashobore kujya kurererwa mu maorfeline onatanda mu kurindira yuko umubyeyi wiwe apeja yo pena urumva ibyo birashoboka birashoboka ariko bivuze ugenda ariko ndakwizanta iyo poje ubu ndavuga ati icyo ni igikorwa njyewe genyine sindagishoboye icyo ni ikintu abadutwara bategerezwa kuba barimwo cyane cyane nka minisiteri ya justice na solidarite njyewe ubwanjye sinagishobora ahatagiyemwo aya maminisiteri abiri ntibishoboka nubwo ushaka kukavuga ati ndifuza iki ntibibaho mu gihe yuko bo batavuga ati ibi turabyumva uko ibi bikwiye kugenda uko
ego tukubwira ko utubwira ingene umugambi wawe utunganyije uko wipfuza yuko iki kibazo cy'abana bavukira amabohero bakurira amabohero cyokemugwa umugambi wawe kumbure wanashikirije aho wari uri muri Nigeria abatawumvise umugambi wawe utunganyije gute
okay naragize amadata navuze amadata atandukanye no gendera amabohero n'ibindi bikorwa nokora kuko urashobora gukora n'ibindi bidahagaze mu mabohero ariko mvugishije ukuri niho ushaka kwifokariza cyane gose kuko si ahantu horoshe ngiriwe ibakwe nkaronka uko ndahakorera nkeneye kumaximiza ikintu cyose ndahakorera nkahakorera ako kanya kose ndahawe rero naravuze amadata atandukanye muri janvier ndifuza kugendera ibohero imwe nongereye muri mars anamadata atandukanye ariko uko ndabyifuza n'umuntu yohama nkakorera nk'ukunzwe nka kabiri yoba ari byiza n'uryoherwa ikindi navuze ndifuza yuko bishobotse uyu mwaka wo gutwara kwanjye wa henye yanjye mu Burundi ntushobora kubaka creche imwe n'ibohero imwe ryo mu Burundi
ego turabona ku mbuga ngurukana bumenyi amasanamu atandukanye aho uzi uragendera amabohero atandukanye ukumbure utanga imfungurwa utanga ibikoresho baba bakeneye iyo ugendeye ayo mabohero n'iyo migambi yawe y'ukugendera ayo mabohero atandukanye bimwe mu bindi bikorwa wipfuza kuhakorera n'ibihe neza na neza nk'iyo minsi ibiri wo kwifuza gukorera ku ibohero rimwe
ntibyoroshye gufasha umwana udafashije umubyeyi ahanini umubyeyi kenshi akeneye gufashwa psychologiquement kumwumvisha yuko hariho ikintu umuntu ategezwe kwitwara amenye yuko abanaho n'umwana kuko mu Burundi twebwe dufise amabohero ababyeyi babana n'abana ahandi ugasanga mu bindi bihugu hariho itandukaniro hariho aho ababyeyi n'abana baba hakabaho n'abandi badafise abana aho baba haba hariho itandukaniro ukababwira ati umubyeyi yitwa ruku hariyo amajambo atavuga n'ubwo ari ibohero nta ahitamo umuntu aba afise ariko mu gihe ukiharereye umwana umuntu akwiye kwifata uku umwana akeneye ibi ni ushoboye kwimuronsa ukayimuronsa donc na madeson ubwati ni moral ivyigwa bitandukanye osi ndifuza kugira novuga ati gusaba ubufasha nko muri sakode sakode ni novuga ati ONG itanga cyane sinzi ko maze kuyumva novuga ati amaserviette pour femme ari réutilisable ndifuza yuko un jour sakode tujanayo cyane nkababwira ati ibi nibi ababyeyi barabikeneye ibi nibi abamina barabikeneye tutamuvuga ibyo muri prison ntitwobyeza ni ibintu biri vaste cyane niyo mpamvu gani njyewe njyana sinobishobora niyo mpamvu gati umuntu wese ashobora kugira icyo afasha umuntu yomubarira ati aha naha abantu bakeneye aha naha bariyo bakeneye ahantu nagiye ubwa nyuma ni imurambya aho mperuka imurambya twarajyanye ibintu kuko hari ukuntu tugabura ibintu ku buryo umuntu wese yumva yuko biriye kitable uyu twamuhaye ibi n'uyu tutegereza kumuha ibi ku buryo ibisigara twiyaranja tukabiha abandi icyo gihe rero abantu batwara iryo bohero bacavuga ati hariho abantu bakuze abamama bakuze abatamakazi reka tubahamagare tubahe ububuyi buhari busigaye barashimye ku buryo niyumvira bariko bashima ububuyi gusa uyu muntu aheruka kera kakabumva ukumva yuko sinarinzi yuko hari umuntu yohava ashima kubera iki kintu nkoze agashima kukosa akaguhezagira ukujya urajyayo ukujya uragendera abo bantu bakeneye ubufasha niho ugenda urabona icyo bakeneye n'abagikeneye uko ibintu wava ubigenza
wavuze yuko iki gikorwa udashobora gukora uri wenyine kuko gisaba ubufasha bwinshi ariko ko kumbure wakoresha iryo zina ryawe ubushikiranganje butandukanye wavuze ushobora gukorana nabwo wifuza gukorana nabwo harimo n'ubw'ubutungane ubona icyo bufasha cyane cyane gihambaye gishobora gufasha gukemura bimwe muri ibi bibazo n'igiki wakora n'ubuhe wifuza kubona bufata ingingo zimwe zimwe
murakoze icyo kibazo mbanjije ahubwo gushimira ubona ubwa directeur général des affaires pénitentiaires kuko iki gikorwa nticyari gushoboka iyo atashyira ko igikumu ndamushimiye cyane mani mu umugisha yarafashe cyane donc kumpa iyo permission iyo ministere iza imbere kuko ni ikintu ibintu penitensiya n'ibintu by'amategeko nibo bantu bashobora kuvuga ati ibintu bigenze uku bavuze ati ibintu bigenze uku nta muntu aza kubihindura twese tuza dukurikira aya mategeko ahari tugategerezwa kuyagendera nimba bavuze ati muri prison tugenda tumeze uku tugenda dufise iki muri prison ntugendayo wambaye ikintu cya vert twese turazi yuko tugendayo twambaye ikintu cyose sauf ikintu cya vert donc niyo novuga ati ministere ya mbere iba ikwiye kwapfuya gushigikira novuga ati inshingano y'iposhe
wavuze kandi mu ntango yuko hariho nk'amabohero mu bindi bihugu bitandukanye atanemerera n'abana kuba muri ayo mabohero kuvukira muri ayo mabohero ubona
iyo ngingo yo kutemerera canke no kurondera uburyo abana badakwiye kuvukira no gukurira mu mabohero ikwiye gufatwa n'ubuhe bushikiranganje ubona ushobora gukorana nabwo kugira ngo ingingo nk'iyo ishobore kwigwa ishobore gutorega umuti ubona ico gikogwa wocigana no guhe bushikiranganje muri kino gihe kugira ngo bacihweze neza
ubushikiranganje buba bukwiye kwiga ico kibazo ninini Ministère de Solidarité kubera niraba novuga ati kibazo c'abana cyane cyane parti ya enfant famille umwana nivyo ategezwa kuvukira muri famille ariko mu gihe aba akiconka aba kiri kuri phase yo konka kumutandukanya n'umuvyeyi nivyo biragoye aho ni hamwe cyo tuvuga ati baca batangura kuraba aho umuvyeyi afungikwa papa we na famille yiwe ahaba kugira nimba umwana azokenera umuvyeyi bazoca basimba kuko mu bindi bihugu nuko bigenda akavuga ati hariho bamwe bemerewe visite umunsi uwariwe wese kubera badashaka gupriva umwana n'umubyeyi iyo ni option imwe donc bitagenze uko twoca tuvuga ati ni kibazo tuba dukwiye kwiga kubera yuko umwana nimba arinze bamushyira muri prison reka tuvuga ati leta cyo bwo kumurererayo ntihabe ikibazo cy'uko umubyeyi wenyine yorera umwana ni kuvuga yuko bokongereza n'ibintu baha abo bana bakabikorera abana ntivyoroshe nivyo ariko nihandi umuntu yicara akiyumvira ati ibintu bigenda uko reka duhindure ibintu guhindura ikintu ntibiba rimwe ntibiba uno munsi ndaciyumvira kica kiba niyo mpamvu abari kintu aya ba Ministère Solidarité na Justice bicara bakiyumvira
ubona none ico kibazo cyo gukura abana mu mabohero mu gihugu cy'u Burundi kizoshobora gukemuka kizoshobora gushoboka ko umaze igihe ukorera muri iyo domaine muri ico gisata ubona ari kintu cavuba kuri wewe
mvugishije ukuri kubyo mbona sinibaza ko ari kintu cavuba si kintu cavuba oya kiragoye kuko ni kintu umwe ashaka kubwira ngo yaha ngo iki ni kiba gikwiye ku genda uku umva nkanje nka kubwira ati umwana ibohero si ntabakwiye kuyikuriramo kuko n'abantu bo mu mabohero ababosha abaprisonye barakubwira ati ahantu ushasa kurerera umwana urumva nimba umuntu w'indana arinze ayikubwira ni uko arabizi okay tutarinze kujyana kure si mwaramenye ibintu byabaye mu mabohero ry'Igitega aho umuriro watse abantu bamwe bamwe barahitanwa donc niyo muriro wego nimwiyumvire ivyo bibaye hariho umwana
atacha
numuyinoso siwe muyisanzwe yakoze ico kintu kugira beyo ariko arahitanye n'ikintu atanaze niyo kije kiva kamane hari n'igihe ariko ndagendera ibohero ry'ubanza najyanyeyo yari journée de l'enfant africain nari najyanyeyo ibintu bitandukanye ubuyi impuzu hama ndajyanayo na keke gato hanyuma hageze ko ndayaca umwana acariruka arakomeza uru gushaka kumuturira tuzi turatangara none iyo traumatisme uko kuntu ushaka si uri umutwe urafashe donc brique urakije umuntu arirutse gushaka kumuturira nihandi usanga bari tushe psychologiquement amato icyo ni kimwe twabonye bidasigura ko harimo n'ibindi kandi ikindi nacyo n'ahantu usanga babuze umuntu novuga ati medicine yabo ni byinshi usanga tuvuga byo muri prison hariyo na ugasanga umumama arafise inda ariko nyene kuvyara gusohoka hanze umuntu amumenya umuntu acaguma mwitaho kuvuga ati inda igeza hageze kwa ni byinshi ntava mvugira nyene hano ariko cyukuri kizo sano kurerera umwana nabariyo bafisinda nabo kwitabwaho kuko nimba umubyeyi yakoze iki ariko uwo mwana akiri mu nda agikeneye kuvuka nta wuzi icyo azoba ejo ariko arakeneye kwitabwaho egome ni kuvuga yuko urugamba ruracyari rurerure kuri jyewe uko ndabibona kuko ntibyoroshe guhindura mentalite cyangwa uko umuntu abibona cyane cyane abadukurira kandi ndabitahura cyane rwose ni ikintu cyo gufata mu minwe umuntu akicara kandi igihe umuntu atoshaka guhindura ikintu uko kitari kimeze kugira gihinduke harabaho ingwano ni ibintu biri normal hari abakurwanya hari abavuga ati no c'est pas bon pour les enfants mugabo ndakavuga ati c'est bon kubera mu kindi gihugu birashoboka kandi abana bameze neza ati none wewe uprefera yuko umwana yobaho ariko arabona ibi n'ibi cyane uprefera yuko yoza bakabonana na mama wiwe muri ya environnement handi baba bateguriye ako kanya akamenya yuko arafise mama dafise mama mama mugabo nituri kumwe azotebaza ikigiki urumva kandi usanga ari abana baciye ubwenge cyane n'umwana uho ikintu ugacubona rirutse kukibika arabizi yuko ntiyaba kironka ndakironse rero ndirutse kubika urera amareaction yabo kumirwa batandukanye cyane n'abana nyine usanga bakuriye mu miryango aba yatanga kumenya kwigwanako donc akira maturité nakaravuga maturité iri précoce
nene ga Vanilla iki gikorwa urimwo hariho kumbure bamwe bashobora kubona bati Vanilla ari karagaragaza ibibazo biri mu mabohero y'igihugu cy'u Burundi ntabo ubona kumbure bashobora kukubera inzitizi bashobora kubona igikorwa urimwo uri kurakora kitabereye kidashimisha amaso ntabahora bakwegera bavuga bati Vanilla bivemo biri kurakora biko biratukisha igihugu biko ratukisha amabohero bamwe mu butwavuganye mu minsi yahera baravuga bati hari gihe tuja mu ntara runaka haba ari muramatari chef de zone cyangwa chef de quartier arababereye intambanyi ibyo bibazo urahura navyo urabibona
oya icyo ni kimwe ntigeze mbona la pa y'abantu bashobora kuba dutwara uyaha noba mvuze nabi ahubwo nabonye benshi babishima novuga ati abagenda kugira amakritike ni ba bandi mutaba munari kumwe bataba bariko bari hafi yacu bataba bariko baragufasha muri icyo kintu ugasanga umuntu uba watanguye kuvuga ngo urutanga gukora igikorwa nk'icyo abantu batanga kuvuga ngo uri kurondera amahera yawe rero iyo uri umuntu abatushe akogwa ko n'amakomanta nayo n'amacitike nk'ayo tulashe fasilima mugabo iyo uza ati mu mutima wanjye hari iki mutima wanjye ishaka gushika kuri iki kandi icyo kintu ntabwo ari icyanje icyo kintu kije gufasha umwana w'umurundi umwana w'umunyafurika aho niho hantu honye ntashobora gutirimutsa umuntu ukumvura ababaye wumvise umuntu ingana ashobora ko ariko aribaza ati nari kuri gushobora kubaza iki kintu hari umuntu yigaze kundungira mesaje uwundi muntu yamwungikiye yari bamwe mu mabohero acavuga ngo hera abanga utuntu ngo uyu muntu yabajyaniye ngo yajyaniye ngo kaju ngo niki aho icyo yabonye ntabwo ibyo bintu byari bingana nuko yabivuze ahubwo naranatanga ati uyu muntu yoba yari ahari ibintu ntabyo yari kuvuga donc mboneyeho n'akacyo ko gutera intege umuntu wese ari mu gikorwa nk'icyo cyo gufasha abantu ntakobwe ko n'amajambo ikiri ku mutima urakizi umutima wawe wera umutima wawe uzi yuko uri kurakora ikintu gifasha abandi bandanya ntiwiteho ibyo abandi bavuga fatana ukuboko nawe bashaka kugufasha mu bandanye kuko hazoba byinshi bikuca intege ariko ntubihe umwanya ukomeze urugendo
Ego urishu ya hugi kibazo chanyo manaringira mbaze ni umwigeme mugenza warikari umvira kuja mu bikorwa nk'ibi by'iwawe uramuhaye impanuro uramwumvishe intamba nyizihari kuzitegurira kuzigwanya no kukomeza urugamba gukomeza umugambi wiwe ariko akajambo kanyuma dusozera Vaniera Irakoze Miss Philanthropy East Africa ushikiza akajambo kanyuma urakoze cyane.
Ego murakoze mbanje kubashimira ku mwanya mumpaye kuvuga ibintu bitandukanye kuri jewe n'ibintu bikomeye gushobora kuvuga iki kibazo cy'abana bari mu mabohero nongera nkavuga ati abariko barabitahura mugira ico mukoze kuri bo mushobora kuja kubaraba bivanye naho muherereye amabohero ari mu Burundi nayavutse yakira abana na mahohero cumi muba ibubanza irahari mu imurambya hari ibohero murandika ibaruwa mukavuga ati ndifuza kugendera abana nkeneye kuzoja n'ibindi barakwakira twabana bakeneye gufasha n'ahantu hatandukanye donc hari amahohero y'abarumongi kuzifame Bururi ahose arahari ni kuvuga n'ukuri ndateye intego umuntu wese ariko arumva yuko yofasha abo bana barahari abo bana bakeneye ubufasha bwanyu hariyo n'abana bari mu maofedina nshatse kuvuga ati donc nabo mubafasha mvutse ati hariyo video nari narakoze ndavuga abana bari vulnerable donc baravuga abarfela abana bavukana ubumuga abana usanga bavukanye umugera nace mvuga ati misanzwe n'abana ni groupe ya gatandatu même si société itaba considère et kwanyuma ikindi mvuga ati muri iki gihe ni byinshi byo guca intege kuko nayivutse mubandanye mukora mubandanye muteza imbere igihugu mubandanye muteza imbere Afrika muhindura umwana w'umunyafrika abakobwa twijukire gutera imbere ntitwumve yuko ibintu dukwiriye gukora ari ukubaka gusimbuze yuko kubaka ari bibi ni byiza cyane ahubwo biranagoye ariko mu gihe ufite ikindi kintu cyo gushikako ntiyumvire yuko mariage ari faze ya nyuma y'ubuzima ahubwo ni faze irimo n'ibindi bintu byishobora gushika ku mareve nkamagarira abantu abagabo n'igitsina gabo nabo nyine gushigikira abakobwa si nyuma gato ndi umuntu akunda kubona umukobwa ateye imbere umukobwa ashyitse ku cyo yari yifuza ndakora amakonferensi atandukanye bakantumira nkavuga ntibyoroshe kuko hariyo bamwe baca batangura kuvuga ati ni ibintu nagenda ahura nabyo noneho ko utanguye kuvuga ibyo eske tu vas ton mari zoro nk'umugabo cyangwa iki donc n'ingwano byose n'ingwano kandi ahanini uko nabivuga abantu bakunda kuvuga uko n'abantu bataba bari aho hantu uba wanavugiye n'ibyo bintu gusa bacaba imaje yindi donc abakobwa mutera imbere mukore mukibagiye kwicisha bugufi byama ni byiza mu buzima bishikana umuntu kure kandi bitanga amahoro hanyuma muri iki gihe cya corona mwibuke kwikingira kwambara agafukamunwa kandi no gukaraba. Murakoze cyane.
Murakoze cyane. Uyo yari Vaniera Irakoze Miss Philanthropy East Africa aheruka kuronka urugori mu mahiganwa yabaye mu gihugu cya Nigeria ku itariki 11 z'ukwezi kwa Kigarama uyu mwaka w'2021. Turagushimiye cyane Vaniera, namwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Kiganiro ni muri Isanga. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka niho kigaruka ikiganiro cy'uyu munsi. Tubashimira ku bindi biganiro mubandanya mutega amatwi. Kaze neza rero mu bindi biganiro by'iradijwe ry'America ku isi cyacu internet ni www radio yacu voa.com, Facebook, Instagram na Twitter yacu ni voa radio yacu.